Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 na FM 88.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu Dewa akaburungu kome Mwiweleza chutibwe mduteza matukui na mwia kunzi radio Ijwi ya Amerika. Mwini kumwena Frederick Mwondikije. Ikaze mwese mkigani ilo. Mwini sanga.
Mwini sanga ni chigano ichizi ya Amerika. Chiba anda kuivazo binyuranye vyo mkare kiri ya garigari vya Afrika. Ichigano ijitumira vanduwa mwunze kuzitandu kanye. Vanga subizi vazo vya wakunzi Ijwi ya Amerika.
Jindi mwanara mwji inga hobita mwri kwa mine gitera nye. Hobita tuwa.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri le ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Ee mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi umugambwe CNDD-FDD ni wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo bimwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye gitumbuka aho twavuga urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Leta nshasha irimo abashikiranganji cumi na batanu barimo abafasoni batanu yarashikirijwe ika yongera yarahira mu mabanga yayo. Mu kiganiro muri sana cumi munsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiranye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe. Twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo ku bimaze ku rangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ikaca cyane cyane iyo migambi iriko irashikirirwa. Mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebo. Muri aho mushyira nahe Pierre Claver Nahimana.
Namahoro meza kubatumiriza bose.
Murakoze turakanya ngo tuganire ni Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe kandi na Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga. Muri aho namwe mushya ntaye Dieudonne Nahimana.
Namukije wakoze kandi kudutumira.
Murakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigenderanire mu ndani sinareda. Muri aho namwe mushya ntaye Mamesa basubiye ko.
Aramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashinga ntahe batutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bariko batwumviriye.
Murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe mushya ntahe Nahimana Dieudonne. Leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika ubu mushima iki munegura iki muri iyo migambi?
Umugambi rero kuko mwabivuze mu gitangura nuko muri izi zike zihetse habaye ibintu byinshi bitandukanye. Hariho kurangiza ibihe by'amatora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa ibyavuye mu matora, bamwe bakabishima abandi ntabishime. Hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu rw'iturumbuka rwa nyicwari mukuru w'igihugu, bica bisa nk'ibihinduye isura twari ko turajamwo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo byo ko habaho kwimikwa mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta. Bazi yuko mu nteguro ya Seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani, ariko rero ku bw'izo mvo byaciye bisaba yuko habaho kunyarutsa. Arono avuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye. Uganda hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe, hakaba kandi gufungwa gufuba niteka umukuru w'igihugu yarasazorongoye Burundi kugira ngo nziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari hakigiye kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere yazanye impinduka bijyanye n'ukwitwa shingiro rishasha hanyuma agataza gushyirwaho leta leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ivyo ni uko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitace bishyirwa mu ngiro n'ingoboka ugasanga kure imari ikwiye kumbure kubitegurira ntuhabonetse nkuko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu shasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye ntara ya Gitega bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko byari mu bice bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe imyamamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze bahunguka imigenderanire yosubirwamo gushobora kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero cyarimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa
iyo migambi itura igafa ku mukanya ariko nashaka mbanze mpe ijambo umushikiranganji Pierre Kagere Nahimana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushika cyangwa ibintu yaneguye
twebwe nk'uko n'abandi batangiye kubivuga urabona twahora mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015 iyo ataba kujya rupfu giturumbuka rwadutunguye guhora umukuru w'igihugu rwaduciriyemwo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko iyo amatora y'amahoro ari kumva abantu turategekanya imana igategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajene bo ku mitumba nawe n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa kirakirembeje leta yaramaze kuhaja tumva yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo yamaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntarangira ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere yo hameze gukorwa iki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari
ego mu bushikiranganji mamesa asubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashikiranganji bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima kandi ibintu ntwa mugifitiye amakenga ni
ego murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke bya wibaza ngo ubwo nuko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka ejeje kugenwa ngo nace urwego n'urwanuze rwa leta yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe dufatire ngo ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushashahe bamuhereje intahe twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije aho nshobora kuba twabyumvise nabi mugabo nizo twumvise iri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umukuru w'igihugu cy'Amerika twarumvise kandi twarashije cyane gose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'umugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agikora abavanyi tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye rwose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibayo.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye, ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mubwire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikana abashikantahe cumi n'umwe. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimo n'umushikiranganje w'ubwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikiranganje Dieudonne Nahimana mutubwire, hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrate canke leta itarimenyerewe cyane rwose aho mwebwe muhabwa kwi.
Ego bwa mbere aho ku kintu cyo navuga nashimye ku gushwaho kwa leta cyabaye twari twavuze no mu myamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganje bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'Uburundi kubona kirimwo ubushikiranganje hafi mirongo itatu rimwe rimwe zagiye barashika hafi mirongo itatu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuye ubushikiranganje kugeza kuri cumi na butanu icyo cyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero y'uko cyari cyane cyane gushika umuriro uvuga ati abantu bose bariko barako bazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwandi rwandi sinarinda abazi cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje. Mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko hari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na kurikirana ibya East African Community. Usanga agace k'ugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutumatumana ko amakuru ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana, kuko usanga ubushikiranganje bwe bwigaburamuka bisanga afite ubwira buto bufatana n'ubundi. Mu bushikiranganje bumwe bumwe rero buracafite bizongorane kubona neza ingene bikoja hamwe, ariko nibatoka ari ikibazo cy'umwanya, ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje.
Ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne, hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata. Aho muhavuga kwiki
bizosaba yuko bizobara ringe tubona ingene ibyo bikorwa cyangwa amadirekisiyo jenerali asanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimwo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane bwe bwose, ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa. Ariko ibaza kwakiri kare umuntu atarabona neza ingene amadirekisiyo atunganijwe, igihe zaba bitunganijwe neza nibaza ko atacyo byukwica.
Yego me
bwabo acyariye ikibazo kuraba ingene bitoshika mu mbere.
Yego me mushyanahe Nahimana Pierre Kavera, namwe kuri iyo leta nyine irimo abashikiranganje cumi na batanu ikintu mwashimye kuko ni ikihe ikintu mufise ko amakenga ni iki?
Nibyo twari tumenyereye amaleta arimwo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi n'ibiki, ariko ubu leta twabonye n'abantu baceye cyane rwose ceye. Rero bisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganji umwe, ibyo n'ibintu biboneka. Ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi ntanisanzwe ndabazi n'abatarashikiranganji n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye bashobora kuvuga tuti aba ibyo babajeje bazobishumura. Harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko nabene babyitoye neza kabone uko ari. Rero ari cumi na batanu nibyo, kuko umushikiranganji harimo ibikorwa adashobora gutuma director jemera yacanye mbi hari ikogwa atari barakora wenyine agashobora gutuma aho ngumbure kwicona n'ero akaraba yuko batahaye ibintu byinshi cyangwa umwe ariko icyo twabonye mu itegeko kwa itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icy'ubushikiranganji bwose bujejwe muri n'amashitangani nshasha iryo tegeko ryarasohotse biravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bari kubivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barukura barabe babonye hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
namwe mushikana hari mamesa basubiye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwe w'akazi eka ubushikiranganji bwagabanutse ukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakiriye gute ndatwe mu kwikirana politike mu Burundi
iki ikintu jewe cyashimishije cyane rwose muri zose ni kubona igitigiri cy'ubushikiranganji bwagabanutse raba uhereye no muri ibyo bihugu bya ruturanye icyo gihugu mubayemo leta zunze ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganji bari bakeyi nibo bahize bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa icyo nagishimye cyane rwose kuri ibyo kandi cyaranijoro cy'abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa ariko ubwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye yuko icyo kuko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona abo byibutse yuko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka kandi yuko ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose yuko Uburundi bugiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa zahari inyuma nk'uko bisa n'uko igicwa inyuma nabikegutse cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ngabyo igihe hari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gucya ibitubigenze gucya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye biponze babatoye bitonze bararaza ingene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere ubutunzi kugira abantu bave mu bukene bavemo ibyo nibyo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abibanda ko kandi bakaraba bakugurura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira
ngo bashire kuri ibyo bibazo nyine nashaka tugaruke kuri mwebwe emotionali de donne na himana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashyizwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari kubwanyu mu mice itatu yashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi utubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
ego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yaturukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byiyumviro byagiye bashyikirizwa n'abandi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo nk'ukuri ashikirije aho ndavuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro bafite mu kazi ko tatavuga ko nayo umurimyi yamuyorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo babone kubwara ubwiza kutuma abantu atabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babo ariko boza barabiha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka ubwaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundi abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu. Ikindi kijyanye n'ingingo yafashe kandi biza nawe nyine kuraba ibijyanye n'abakukuruke abantu bahejeje igihe cyacu cy'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora. Icyo nacyo nyine ikintu natwebwe mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni byiza ko haba guhimiriza ariko urwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo urwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ariko kandi biba byiza cyane n'igihe n'abakukuruke nabo bafashwe neza harabaye icyo cyifu niko buvugwa ku buntu nk'ibyo n'ibintu nibaza yuko ari ibyo gushima cyane.
Ego namwe mushe na tiyo kadere na imana nk'uko twabivuze imigambi yashikijwe n'imigambi myinshi cyane rwose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mushira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona wabashimishije cyane rwose n'uyuhe mu majambo make.
Mu bisanzwe umugambi usanga twagiye twarungisha imigambi yashikije n'imigambi ikomeye ubu cyatunejereje n'uko usomye wumvirije imigambi yashikije ku makomeye iri mu migambi sonyafodebu yashikije twari twashikije kuva kera urumva rero byaratunejeje kumva iyo migambi ariyo isohoka twe mu migambi ya mbere twari twashyize imbere kandi twumvise umukuru w'igihugu avuga ni umugambi nk'umugambi bwo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu. Ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itegereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwana ibyo byerekeye bya korupsiyo utagwana ibyo byerekeye gusesagura amacunga y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako. Urumva rero iyi migambi y'ukurwanya ubushomeri y'ukurwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ici kwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona. Urumva n'uyu mugambi ukomeye ni ukugira ngo abarundi bose bari hanze bataye reconciliation nationale gusubira kunywanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashigikiwe.
Egome mushyira nayo mamesa bansubiye ko namwe umugambi mubona mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe.
Iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuyemo uyu ndashize n'uyu uyu yose jewe mbona imeze neza ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze si gitangaje bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronke akazi ni ngombwa ngo inganda amafinguriro gutandazwa byose bituze ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikirangaje yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avuka ya migambi kuza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he bizogenda gute aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose. Hanyuma rero kuri twese twarabibonye muri imyaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyangwa ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umengo na yabo nawe nyine yagarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu ibibazo yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinyegeza aza abe ntakogwa ati izo nawe arisubira ko yogerageza kurwanya abatwiturire kugerageza kurwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta hai mariero arabe cyabanditse isoni y'umwana ubonye yaratajya atariye isoni kujya kubwira umugenza kuti ndandine mu fasha ndandine nka cyangwa umwana erika ibihugu byose birasaba amateni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amateni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati nifasha habirangoye nifasha habirangoye Uburundi n'ukuri busubire bwiyugurure buri gihugu bwibaza ngo tugikwire nta muntu yikwira ahubwo barabe aba bandi ibindi bihugu byarutura amafaranga menshi ari rwose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'Uburundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa
banabitamisakandi biragoye murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimwo uburaro harimwo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene harimwo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo caruswa abagibiturire icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi bose ishoboke ari ikibazo cyone ndagutorerwa inyisho umushyira ntahegeze nahimana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo cy'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika icyo tubona ni uko ibyo bintu bitahindutse ikintu mwe kwibaza cyokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngiro kandi ushye ku ntumbero wishinze ni ibi
Nyabwo ko ikintu gishu cyo gutuza bitirire ahantu kihewe bwa mbere hoho kandi cyane cyane bikwiye kwishaka by'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku nyirishwari mukuru w'igihugu ntibateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bari kubarona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ngene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko atabandi basobanura ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima bw'akarorero ugiye kuri abantu bakora mu buzima bwa polisi usanga uburyo bahembwa by'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwaco bari basanzwe bafise rero birasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji jejwe bari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu atushira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icyanyuma ni kijyanye umuco cyo gituma twe twabaye dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atangura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinyera asanzwe afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naho aba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga arosa amaronko n'umudanda udandatse imyaka myinshi atigeze aronka rero turakwiye ko rero abantu nk'aba bafatirwa ibihano cyangwa bagahabwa amabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
kineza y'igihugu bakitwara kinyungu zabo zihuta egome mushyana hepe clavera nahimana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko kubwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuza amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma ahoko guki uburyo bwiza bwo ubuherwa kubatuzwa
burya korupsiyo kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu nibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korupsiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga korona virusi itasinganda n'igiturire ni kiri cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko kinjiranywe na corruption hari hamara igihe kirekire igihugu kiramererwa nabi icyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka bahindura nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwibaza kugira ngo ibyo bintu bibukicwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atagatose bashyize muri byo naye ahandi ho bitageze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye mu biturire abadashatse kwemera nabo bagahanwa biboneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bintu by'ibiturire bakere babihebe n'andi yo gihugu gitembagaze
ego me mu shyirahamwe amese ensuite ko imigambi irashe yaratangajwe kubyerekeye ukuntu abagiye biturire abanyuza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abagiye biturire akabanyuza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutarisubira inyuma nk'ibi
ni ibintu bitoroshye na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo nkwezi y'akabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyurukiye amafaranga atabiri yakuya biravuna inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imituka myiza myiza reka ngire nka kanaka hamara ugasanga hari inyungu zo gukingira kanaka zo gukingira ugasanga gikerera urudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyiyemereye mu kwiyamamaza no mu majambo asa kubashyikiriza ahubwo kugira ngo niba bikubuza yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi saba zobigira uhera ubu n'abamaze kubigira abantu bamaze bava kubita intahe mu gahanga kugira ngo barasa bapima aca agira ati ibintu byahindutse reka dute ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze aca ajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mituko y'abamwe bamwe ibi bintu by'igiture rero ni ibintu niyo ngeso niryo shyano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo by'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga ari abantu bafite amafaranga y'uburengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingira riri kibaba uca usanga ari abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane inyuze iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijyanye n'icyo kibazo cya ruswa kugira ibiturire kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorega umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'injyana za politiki ahanini mushyana ibyo dore nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene curangira gute ibintu leta y'u Burundi yokora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambere wa hodoko hawa kuhi kuhangachiro ili kuruga tosa kugitu mnimbu shala kutuma ugwaru katanitane wakili watu wa shuwara kubira uruhara kwa usanga mshikuu awanuwa salome takazi muuzi wichani nji nuhuhari kwa kita administrasyo kuja mabiro kila mwakoresha maudatele waemu mpati ngingo alikiti nabzo kukira awanuwa ya vila kenwere uko hawa hukukundisha na abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa tukubizumwe bakaranga ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaranga ingene bo ko ikorwa bijanye n'icyo dutuma kumbure umwimbo wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo kuri igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga oderi yinjije batari biteze bakora ya operi ya kosteneza yuko mirongi ne kujara yayo azojanwa bakomine gushikira rwaruka rufite imigambi kwiteza imbere icyo cyuba cyiza gusa ibyiza nuko habakura aba yuko bidasha kurwaruka kumbere gusa ruri mu migambi canke abari mu cya politiki barabe abamaze gukora ibikorwa ariko bagaragaza kuzana akazi ku bandi abari byo biteza imbere ko bagushyigikira amashyirahamwe yose abanza kwerekana yuko aha akazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi n'ibikinze gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashigikira naho iyo barayabanje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru nugaruka ko ni ugushyira uburyo n'ukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi kabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi
yego hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri izo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu shingantahe piyesabe na himana mu gihugu nk'u Burundi
ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubuke kubigwanya cyo ya mbere ashobora washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu akikara gashyirwa kuyagurukira twe mu nsiguro twatanye byogwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyimbiro yatanga twe twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimyi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguro akomeye mu byo bita agro industry mu burimyi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimyi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimyi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwene icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwabyo nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namwe kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu kidashobora kuba gifise ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene gusa abantu rero ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata ayo nta kundi bashobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba abakiri bato baba abakuze barazi gukora umugabo ni kuborohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza barakora bakimbura bagashora mahanga n'igihugu kigashora mu mahanga nuko twe tubibona
yego mushyira nayo mamesi basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari nabyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ibyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubuntu
njyewe uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngo ibiva hanze ni ugukura amaboko mu mvuzo ni ugukura amaboko mu mvuzo nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka kunyungura agashahara kugira ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu nabo ni uko bafise ibyo bariko barakora nuko inganda abazwizatunga bariko barakora aha rero niho ngira nti yabona leta y'u Burundi ikubitagashi ntasoni nari muri bingo bariye kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bifite amafaranga atagi kwangana biza n'imitahe u Burundi nabwo bumve hasi wene ubona ko ibindi bihugu duhanye imbibe barafise amahinguriro barafise niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amasakse izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacuditse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mufuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bifuza inyuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari gifate nk'umutamakazi yishingiye akabutike hanyuma utoza amataxi agashaza gutangura kumwigenza ko amuca ibintu bitagira uko bigera icyari mvuna gukora icyari bibi acyakira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta izotanga ubuzi ntibishoboka umwe wese yumva yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine zo gushinga gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufite hasi kugira u Burundi buronye uyo utabonye agasohoka bishobora kuronka kinjiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe cyacu uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kurwanya ubukene nta hati biva ni ugukura amaboko mu mpuzu bose bajye ku kivi mugabo rero ntihagire uwuza arajya gusoroma mu mfuko y'abandi nawe atakoze ibyo yakizokora
yego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose eka umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'u Burundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo cy'impunzi mwavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyine bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanyi cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka nini mushya nta idiyo dene bitangwe kuri mwebwe
bakoze nzico nibaza so kwerekana yuko z'ukuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira igene abahunze buhunguka ariko hasanzwe hari imigwi itandukanye iriko irakora ibikorwa bishaka gusa n'ivyo mu gihugu ariko n'umengo hobaho kwihutirwa gushirwaho umugwi udasanzwe ushizweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushirwaho umugwi nk'uyo ukerekanwa kuri n'abantu baba mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugwi umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyobari ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashyikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagere uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga azosubira kumushikira nibaza yuko jahari nibyo bintu bibiri gusa nuvanoshe nshyikiraho izo bari intango nziza
namwe mushenahere Pierre Claver Nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye z'u Burundi bamwe bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyangwa ingingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'i Buraya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyine bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yayishyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibi
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubu niba zakondera ubuzima handi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene kimwe kiriko kiratwarwa mu bya politiki twari twomererwa nabi muri icyo gihugu imvo za politiki n'ibyo bibiri rero abo berekeye ibyerekeye by'ubutunzi nibaza ko na twebwe muri bimwe twari ko turavuga hamwe ubutunzi bwiyongeye bukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwo wenda kwavuga ngo ni mu buze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabe iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabe bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza Burundi igashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane kinone mu buzima bwo kugenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politiki yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politiki kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndashobore kubivuga ni ikibazo cya politiki gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politiki zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushere mamese basuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze y'igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi ishashaye gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanye batahuke hukorwa iki kubwanyu
Ego, kujya ngo ndabuye baza wayiranye ariko siwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe Bujyo yagiriye coup d'etat agakura president Bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe nayo Imana cyeka yaje kuvuga ni ikibazo cya politiki ni ikibazo cya politiki kandi iki ni icyizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari ndararose umwanya nuko nicarana nawe twaricaranye umwanya kwicarane rwose imbere y'ubupfuwa mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana igihe bazo turabiganira turabishyiriramwo turabiganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze gihesha agaciro igihugu na buhorohoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishyaka riguma riduka batumva igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko ntibahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo si miliyoni si sarayu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari gike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose azi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa yonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo binosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urabe wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira Uburundi busubire bwiyandike impunzu Uburundi bushobore busubire kuronka ababuvugira babuvuga neza bakiguma batuma agatoki bajya ati mwese mudashoboye no kwigururira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutemberwa ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora nyinshi kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashye bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe uburenganzira aho twicara oya azoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba ambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe
egomeye reka turangirize ku kibazo nacyo nyine gihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura imigenzanire y'u Burundi n'amakungu hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migenzanire turaze n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha ariko ku bwanyu mu shirantahe Dieudonne Nahimana ibintu byo gukorwa kugira ngo imigenzanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke eka ho kurwa iki mu maguru masha mushya nta hedyo dane na hino
cyonde ravuga ngo aka funika bakagara ubumwe kirekarenge kuvuga iyo umuntu akokera mikendera rero umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari kintu kintu wakari nke mu gihe aba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu leta y'Imana twarabonye leta zunze za Amerika zirumbika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi bihugu bitandukanye byerekeye intumwa twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afatanyije no kubagendera iki mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi akagendera ibihugu bifitanye ubucuti cyano hino byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigendera n'igihe kugenda hanyuma kuko twe twari kivuga mu gihe cy'imyamamazo imigendera n'igihe kubiye gusa imigambire kuganira ibya politiki ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakarongude hirya no hino mu bindi bihugu ivyo tuba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu kubasaba ingene batwugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibitandatu bashanke ubumenyi bamwe n'abandi bafise ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu byo muri kano karere no mu bindi bihugu dufitanye ubucuti cyo bikimenyetso cyiza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika n'icyo gihugu dusangiye
yego mena mu mushinga nta he teka be na himana icyo kibazo nyine imigendanire yona guka gute hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizo kwicarigwa mu kanya gato cyane rwose
twebwe uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigenderanire ikomeye nabo ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera cyangwa kuva nkiri muto gushika n'ubu mu gihe cyose hano hari ingorane wasanga Burundi n'u Rwanda bashaganye kandi ari ibyo bihugu byatezwa kuba bifatanye mu nda icyo gitego kwebwe giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze urumva rero ni nk'uko twavuga ati hateza gushyirwaho ingendo za politiki imibonano babonanira he bagira gute mpaka batsebe batore inyishu kuko nibishobora kubanzanya bimeze gutya ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbiritse neza nayo nk'abashinwa turanzi ko bimeze neza za Rusiya n'abandi turanzi ko bimeze neza mu Buraya cyane cyane bisanga bica tugaruka kuri cya kibazo cyerekeye twamye tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe ariko hari hakwiye kuronderwa umuti cyane cyane n'abanyamerika bo twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha twizere yuko nabo ibyo bavuze bati abarundi tubaye turabima amaviza twizere yuko mu minsi ya vuba ibindi ati ko twima amaviza kujya muri Amerika bizohava muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kuja hanze mu y'u Burundi bazoja mu makungu baharebye ibibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo twugururiwe dushobora kuja mu gihugu hariya nabo bakaza ino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi
mushyana na mese basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye ika hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizaho kwicarirwa ku bwanyu ibintu byakorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa
ndibaza yuko bimwe bisa nuko mwengo byatanguye gukokwa n'ukuri rero nagira usubire ishimwe cyane gose ukuntu ibyo twabonye zavuye mu buzo mu mibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jewe nanezerewe cyane gose mbonye bavuga yuko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicare n'abandi ati mbere tugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi nacyo nuvuga kandi igikomeye cyane rwose mwarabonye ko umwami w'ababirigi yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane rwose yagira akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu wagiye ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikitana tukaheraka turasangiye kahise kandi turakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri imigambi muri kumurashiki ibyo si ikibazo kiri ku buhanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hari akantu twiyugaraniyemo twavuga ngo bajyana abakoroni twebwe turikwije oya ntitwikwije twikwije ahubwo twugurure imitima twugurure amaboko tugende tubagendere aha ani cyose uko ngaha ani kuko turavugana benshi ari aba batwara ibintu turimo abatwara imyiruka irenge hararongo umwanya abantu tukavuga tukaganira nta kindi bifuza turi kubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe ikibazo ntikiri kuri aba bo hanze kiri ku barundi hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni zirimo ahubwo umuntu uri mubwira uti mfasha habirangoye ubumwere si yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya afatiye ku majambo numvise reka mfunge ibiganiro biherutse kuba kizarampa icyizere kinini kinini cyane rwose
na mesa basubiye ko ajejwe izerekeye politike n'imigenderanire murunani esenareda ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza
mushyantahe nawe Pierre Claver Nahimana arongo y'umugambwe Savanya Fodebu mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika
nanje shimire cyane Ijwi ry'Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi
nawe mushyantahe Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika
turabashimiye kuba namwadutumiye shagushimira kandi nabo bandi bashoboye ko twayanze neza
ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu mu isanga cy'umunsi mwakoze turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
Today, and I thank you tomorrow for your love. me if I can't afford.